Yaga mukenyezi ni kiganiro kituyagira kubijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yaga mukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance. Ikiganiro yaga mukenyezi mugikurikira kandi kibiriraho ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook rwa Radio Inzamba.
Yaga mukenyezi.
Turi kwigenekerezo rya 11 ruhuhuma mwaka 2020. Ikiganiro ni yaga mukenyezi nkuko muhejeje kuvyumva. Ikiganiro kigira gatatu kuri micro mukaba muri kumwe na Josine Kaze hamwe na
Darlene Irakoze.
Josine Kaze akaba ari umenyesha makuru wa Radio Inzamba.
Ntabandi umumenyesha makuru wa Television Renaissance.
Ego, karibu mu kiganiro yaga mukenyezi, karibu nawe Darlene.
Merci beaucoup.
Ego, uyu munsi rero tuza kuganira kubijanye gutorana kw'abakenyezi n'abigeme ku rugero rumwe n'abasaza babo. Integuro y'itegeko iha abakenyezi n'abigeme gutorana nk'abasaza babo yashitse mu minwe ya leta kuva mu mwaka wa 2004. Sinzi uyu munsi rero tukaba tuvuga tuti mbega umukobwa yoba yotorana co kimwe ku rugero rumwe na musaza wiwe. Sinzi Darlene ko wewe nawe ukuza kuvyumva,
turaza kuvyumvira mwanyuza nkuko aje kubivuga umukobwa yotorana canke ntiyotorana kwase muri kano kanya. Reka tubanze twumvirize mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi mu gace gatonya k'ikigabane ku isoko cyo kuwa gatandatu uheze, atubwire idonido ry'ingene byari bimeze aho hambere mu Burundi.
Umukenyezi mu Burundi ntatorana ku itongo kwase, arima mu itongo iyo yagiye kubaka, ariko naryo nyene yatagize amahirwe ngo aronke ibibondo, usanga ata burenganzira bwo kuriko dica ashaka iyo uwo bubakanye atakiriho. Ibyo bigafatwa nko kurenganya abigeme n'abakenyezi, kuko abantu bose bangana imbere y'amategeko. Integuro y'itegeko y'uburenganzira abigeme n'abakenyezi gutorana nk'abasaza babo yashitse mu minwe ya leta kuva mu mwaka 2004, ariko yagumye zirasubizwa inyuma gushika n'ubu ntiratogwa. Amasentare yuzuriza abantu kubijanye n'ibyo gutorana azicakurikiza uko imanza zagiye ziracibwa kuva kera, bakisunga n'imico y'Abarundi. Iyo mico nayo ikabidaha ikibanza kingana n'umwana w'umuhungu n'umwana w'umwigeme. Mu barongoye igihugu haribonekeza ubushake buke bwa politiki bwoza bushiraho iteko riza rikuraho ubwo busumbasumbane bw'abantu bifatiye ku gitsina. Mu ijambo ry'iyo ryo gusozera umwaka uheze, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuri ico kibazo yashikije aha hagaze.
Tugiye kuraba ijana gutorana, mbega imico y'abasoko n'abasokuruza n'akaranga kabo cyari byifashe gute? Kuko ushaka kujyana Nyabahururu ugasanga ni ngora. Abahungu tujyana Nyabahururu, je naribarije neza ku munsi mukuru w'abakenyezi tuba twakoze mu ntara ya Gitega, munuze mu ntara ya Kayanza. Ati abakenyezi muri ngaha baje kuri 1030 icyo gihe bari benshi cyane. Ndabe barasiti mwebwe abantu barandembeje baraturemeje muri leta ko twashaka itege kujya gutorana ku bakenyezi. Muravyemera cyangwa ntimuvyemera? Abavyemera mutari kibiganza. Narabuze n'umwe. Bikore mwitonze. Kuko ubone ni Burundi, Burundi si Amerika, Burundi si Ufaransa, si Ubwongereza, kumbure ejo bishaka kuzohita cyangwa hirya yeje, ubwo no munsi biragoye. Uzona mu mutego rero ngo rinyarutse ugende urisinye ngo nkwegere. Reka ta.
Ivyari magera vyarageruye. Uno munsi umwigeme cyangwa umukenyezi ntibakira abazenzwa zunka kera. Bariruka n'ubuzima cyo kimwe n'abasaza babo. Kubona badatoranye itongo n'akarenganyo. Bivugwa n'anani yuhire, umwesha makuru asanzwe no mu baharanira gateka k'abakenyezi.
Birakenerwa ko umukenyezi atorana. Kuko uno munsi turavye ubuzima ngena bumeze, si umugabo wenyine arondera n'umukenyezi ararondera. None ni igiki co ubuza umukenyezi kuronka amatungo ashobora gutungisha abana biwe, ashobora kuhuzana mu rugo? Ko barakarenganye kuko ubu vyarahindutse. Umukobwa w'uno munsi si wa mukobwa agenda kwicara mu rugo ati nzotungwa n'umugabo akaguma muhira nawe ariruka akarondera. Aronse amahera arashobora kugura parcelle, aronse amahera aragura imodoka, aronse amahera aratunga urugo. Ni iki kicobuza uno munsi ku bintu byahindutse? Wa mugore atari wa mugore w'umuzezwa nzaguma mu nzu umugabo yiruka kurondera, wewe aguma kubura, aguma yoza amasahani, aguma ateka, nawe yiruka akarondera ibitunga urugo. Ni iki kicobuza umukenyezi uno munsi kuronka amatungo nawe mu gihe abirikuriwe n'amategeko? Uravye no mu bindi bihugu ayo mategeko arahari, kandi abakenyezi barahabwa ijambo, abakenyezi barahabwa uburenganzira bwabo, kandi abakenyezi baratorana. Kubera iki mu Burundi bitoshoboka? Ndibuka ko itegeko ryahereye mu nama nshinga mateka arijanye yo integurira hari mugabo baravuga bati iryo tegeko ryo hava rijyanisha abantu. None uno munsi ko atategeko ryo gutorana rihari, ntanjya neza amatongo zihari nuko bere iyo tegeko ryo gutorana nimba umukenyezi no munsi mu muryango bamufata ko ari umwana ko afisa kamaro haba mu muryango canke mu gihugu sinumva ngena bugaruka bakavuga ngo umukenyezi ntagatorana nta kijya giseke tugishaka ngo nibaguha gapande ngo uzorima igihuzo butaki hari bakakwake dushaka gutorana nk'abantu
Ego mwavyumvise yaragace gatonya kukigabane ku isoko cabaye kuwa gatandatu uheze ku ma radio ariyo inzamba television Renaissance amwe na RPA Darlene wavyumvise umvise ico Thierry Bigirinda vyatugiye hari ivyo twumvise Peter Nkurunziza yavuze hari ivyo twumvise Anani Yohire yavuze sinzi nimba hari ico wewe ubona wogira ico uvuze ko kuri ivyo onye
jewe bwa mbere na mbere Josine mbona yuko umengo na karenganyo kubona jewe data yaramvyaye ntangaburire kuvyo yarondeye akagaburira abasazanje Jen kuri numva yuko ngaho onye uburenganzira bwanje baraburengeye sivyo Nkurunziza no yavuze ati mbega ati kuva na kera narindi mu mico ya kera iki ati niko tubizi nta mukobwa yatorana si ibintu bigira bize ubunyene ntibishoboka ntibibahoje w'iryo tereko ntaryo nzosinya ngaca niyumvira none mu bisanzwe amategeko asanzwe ahari no muri bwirizwa nshingiro bya imwe byiranditse yuko abantu uyaba umuhungu yaba umukobwa bangana kuburenganzira no kuburenganzira basanzwe bafise none uwo muco ikibazo mfise ni iki uwo muco avuga uza urengera uburenganzira bwa muntu uzurenganzira urengana uburenganzira bwa muntu gute njewe ni gute nshobora kuba ntashobora gutorana mu byo data yarondeye mbega canke uwo musazanje aja gutorana wosanga ndamusumbye ibindi bintu navyo nkamusumbye ubwenge nkamusumbye iki kubera iki atarije notorana kubera iki kwanza bahaye bahungu batahaye mukoko
oya umuntu avyumvirije nkuko uvuze no nanje uganje numva umenga agateka ku muntu kaba kamaze guhonyango ama ikindi naco je numvise Petero Nkurunziza yavuze ati umukobwa abagore ngo bagera ku 300 ngo yarababajije ngo hama ngo harabura ngo umuntu numwe ngo avuga ngo ivyo bintu ngo ntavyo dushaka bose bavuze ngo ntavyo dushaka ntidushaka gutorana ntavyo twifuza umvirije ngene yentroduje ho nyene ariko arabivuga urumva yuko adashaka atatarashaka yuko wewe ubwiwe ntavyashaka ko habu gutorana hama cumbwire ingene umukuru w'igihugu yavuze ati ubona yuko atavyo yifuza hama kacabwira abantu ngo ninde bishaka ninde yofata intoki ngo arateru yavuze ngo
ndashaka gutorana
ntibikunda ntibishoboka nico gituma ivyo bintu avuga ngo umukuru w'igihugu ngo bamego ngo yarabajije abantu ngo abagore bagera kuri 300 hama ngo baravuga yuko ngo ntavyo bashaka ntavyo bifuza ntavyo bari gushobora kuvuga imbere yiwe ni nk'ukugarariza muri make kandi uyu munsi turazi yuko abantu bagira ubwoba hari hitera bwoba hari iki umuntu uyerekanye aha hagaze iyo adahagaze
kumbura kuvuga
yadahagaze ahandi bandi bahagaze aravuga ati ibi bintu je ntavyo nshobora kugira donc ntashobora kwasuma donc adashobora kwasuma rero bisigura yuko avuga ati okay ntavyo dushaka mugabo turabizi yuko baracinyizwa baragira iki bagira ingorane zidasanzwe
uretse yuko ahubwo ahanini cyane cyane abantu bakunda no kugira izo ngorane zo kudatorana ugasanga mu muryango yabo bararyana ugasanga gishiki na gisaza baragwanye bahe haravuyemo numwe yishu yundi kwera kuryanira itongo nibaza yuko ahanini abagore abakenyezi canke abakobwa bo cyane cyane ba sinzi gende no bivuga milieu rural ruguru niko no bivuga nibaza yuko badatahura ico kintu cyo gutorana nibaza yuko babona babifata d'une façon émotive sibyo akashamo ama émotion menshi ku buryo bumva yuko nabo batoranye buhava basanga bakumiriye umusaza wabo bakumva yuko bashaka kumurya ariko ugiye kubiraba bashizemo ubwenge iyo umuntu atoranye sivyo biramufasha nawe nyene kugira ngo ahahera gukora ubuzima bwiwe sivyo uzosanga kenshi na kenshi mu Burundi abakobwa babunyene badatorana kuko nivyo bihari niko bisanzwe bimeze abo badatorana nibo bagira ikibazo gute bado banga onye sivyo bave mu rugo iwabo muhira iwabo bamureze yimuke aje kubana n'umugabo wiwe iyo zogenda kubana n'umugabo wiwe nubwo bavuga ngo bazotorana iyo baroye sivyo kuko nivyo tuzi bazotorana iyo baroye kumbura ni yagiye arashobora no kubibura bya bintu none ko tuzi yuko umuntu waruguru atize ataza aho yohera gusura kurondera ubuzima bwiwe capital ubu ibavuga gute no capital ni kimwe kirundi umutahe umutahe yokura hehe mu gihe adafise na gapande na gatonya ko muhira yarondeye mu gihe adashobora kuvuga ngo uyu munsi ndarima ngaha ubyo nkuyemwe ndabigurishe ndonko dufaranga dukenya abi autonome nibaza kwica ati ntacho atagitagura
je nariko ndiyumvira uri inkubu dufate fata urumo kenyeze sivyo uragize urakoze ubwo bukwe baragutwaye uragiye donc mu Burundi nkuko babivuga hanyuma uciye urapfakaye umugabo wawe nawe nta mwana agusigiye donc nta nyuma ntihameza ngahe basi biraheze aragiye ngo waragiye uwo mu iyumvire uwo mukenyezi yovuga ati Jesse ishaka gutorana mu gihe yo ibintu nk'ivyo byo mushikira akaba taratoranye wa akaba agashika ntatorane bacha umva basaza bene wabo n'umugabo bacha bavuga bati nta mwana ufise ibi bintu n'ivyo wacu bacha babimutwara muri ntuzenya mu gutangura cyo hibigira ndavye ingene yavuze yavuze ati uyu munsi umukenyezi iyo atasize umwana iyo umugabo wiwe ashengeye ati uyu munsi umuntu uzenye
umukenyezi ahasigaye
ntaronka na gatonya kuko bene w'umugabo baca bavuga bati genda subiri wanyu subiri wanyu nta mwana ntake urumva rero cubone uwo mukenyezi iyo ishire muri ico kibanza cyo umukenyezi yovuga ngo ntavyo nshaka gutorana nibabigumane abahungu bo tuvukana bazoswara ivyabo hamajenzo turaga ku muhungu azi uko
ejo yarakuja
bishobora kumuberana reka tuzinzuhave tuheza kino kiganiro tutumvirije ico abandi bavyumvira ko muri uno mwanya reka sabe Innocent Kugimana ari muhinga bw'ivyuma adufashe adushiriremwo abantu bakenya twaganiriye n'abashinga ntahe batatu nabo nyene bavuga bati ntitwifuza na gatonya yuko abakobwa batorana muhiri wabo
Ya, kabisa ni wazako, mwini mkuma kutuwa na kwasi ni wazako, kukwanje, jewe na vizena emiri. Kuko, ya wajie kumugabo, wajie kusanga hivi inu, asanga hivi matongo, asanga hivi mtu, jie kujara yo, sini wazako yu uchaka kukutuwa na kwa wasa wazambia, mwoshi kamwa manu nga, hamuna nukasanga na wakogo watano, kwa hongo watano, kasanga tongo ni ito ya, mbomo ikabula kutuwa, jie ngeo ngeo shiriki ya nukuri.
Nukuri ni wale keo kweginza nkano mwarundi kuka mwarundi wa sisi ngini wa sanzi wa tuonga anije kama kabo kufakera wagomba kweginza nkano kuko umukobwa zuba da fisi tongo iwa wategiri tongo rinini hajoro ngogwa ndega kwa manu wabamu wisagara abandi nama tongo wana yaze none abantu wazo haba hevara ngu mkwa chafata kuhiga ni tongo mkwa chafata ngu ngie kutula ni tongo kwa atawe bali mwisagara azosha shaa kiparase azosha kindu yubate hali basaza yona wa tarawa na hobu waka
kubijanya ni kutora na jirombo na vida kuhiji kuko mkobuka kutora na kugawura matongo wa mazu utonzi kakwa kwase na basaza we mbona jewe mengu vizi wabija kutere kili kiwato wa mjango kukumukobuka awa nyara rose ini indi mu mjango umu hungu ero kuchawa fata ni vizio kwa basaza we na vizio wakamuhawa kagabulida hagati mbona menga huko yu wazimja vandi kukoro mba umukobwa uko bimeze ni ngira niko Imana yabikoze umukobwa ntagoma mu muryango kwa se arahavura kimuka kaja mu wundi muryango
ego sinzi ko mwumvise ico abo bashinga ntahe babivuga ko murumva yuko bavuga bati nta gutorana nta gutorana umukobwa arabisanga iyo yagiye ariko nkaha anye hariho nk'ibibazo umuntu aca yibaza je kimwe hari igihe mpora mvuga nti hariho abantu baharura nabi kwe kimvuga ko hariho abantu baharura nabi kubera hariho nk'ubu umugabo iyo avuga ati tuge abahungu n'abakobwa bavukana abahungu bakavuga bati umukobwa ntiyotorana iwacu kuko azotorana ku mugabo wiwe mugabo je wico numva none we w'umugore wiwe niyaza
ntazobayatanye n'ubundi aduzizanye bimwe yatorana iwabo kwase hanyuma bafashanye gutunga umuryango bose bari hamwe niho abantu benshi kashi bihendera kuko je sindabyumva sinumva ingene hariho wavuze ngo ibyo bintu byo gutorana ikada ntibishoboka mu gihugu cy'u Burundi kuko byaba bize ku gusongera isibe byaba bije gutuma abantu bajyana gusumba ariko ugiye kubiraba uyu munsi abantu barajyana kandi bajyanira ayo matongo ugishiki na gisaza nkuko nari navuze kare baricana kubera uyu munsi gisaza adashaka yuko umushikiwe aronka ko none
umva kudashiraho iryo tegeko ntaco bifasha nubundi kuko baravuga bati iryo tegeko nta ntirize kuko abantu bokwicana abantu bojyana bogira iki mugabo n'uyu munsi nkuko bivuze birirwa barajyana birirwa baricana birirwa baragira iki injyane ziriho n'uyu munsi urumva mugabo nibaze yuko ahubwo iyo hari itegeko riza rishiraho sinzi ko novuga ama limits ku muntu wese ntukore ko ntugire nturenga aha ntugire nico gituma nibaze yuko nico gituma ntanatahura gituma iryo tegeko ritaboneka ritarikiri muntu zenya nimba novuga Mateo wa yaba ntuzenya ntirisohoke kuva mu 2020
binyibukije inkuru iri hano nasomye hantu nijabaye Bujumbura twatwanye turatanga urorero bwo muri ruguru aho onye umva haba abantu batari batize batashobora gutahura neza ibyo ari byo ibujumbura aho umukenyezi yize arafise umuryango arafise umugabo bubakanye hanyuma umunsi umwe ibyago biramushikira umugabo arashengera ashengeye yari afise umva umwana yagize ikibazo nta n'umwana yarose hanyuma amaze gushengera abiwabo n'umugabo baramubwira yuko bidakunda yuko akora ku bintu umugabo wabo umwana wabo yarondeye urumva ngo nagende wenyene akore mu mafaranga hembwa mu kazi akora ashinga ubundi buzima bwiwe atangure gushasha urashaka kwiyumvira umugore icyo yakoze yavuze ati je ndagenda kwitwara mugabo witwara he witwara mu gihugu iryo tegeko n'ubundi ibitariho batashizeho batigeze bemera kurisinya uraje ico babita gutabajije yamubwiye ati n'ubundi ntiworeka nyoko bukwe ukamurekera ibyo umuhungu wowe yarondeye wowe ukarondera ibyo wawe ariko uriyumvira ibyo iyo bishikira wa wundi nawe adafite akazi adafite ingene byari guca bigenda gute subira iwawo ku itongo byari kugenda gute
hari ikindi kintu uciye unyibutsa nanje ku wa gatandatu hari umuntu twari kumwe sinzi ukuntu navuze nti nkuko nari mvuze nti umuntu umugore ni wawe nimba yoba yatoranye urabizungukiramo urazungukiramo na wewe umva yaronse aha tora ni wabo arabizanye uzungukiyemo acavuga ngo reka ngo nta bintu by'umugore ngo gutora ngo kurya ibintu by'umugore iki yazanye ngo amatungo yazanye ngo ivyo ntibikunda ngo ndumugabo yiyemera yiyumva urumva mwebe gaca ntangara ingene none munsi umugore wewe ntakora amahera azanye none yahembwe ntayazana bakasangira urumva n'intu zenya harimo
akagaye
cyangwa kwikunda n'ubundi mugabo je nico gituma navuze nti nibaza yuko hariho kudaharura neza kuko umuntu wese ashobora kubyungukiramo cyangwa no kugira hariho baca bavuga bati ngo ico gihe ngo umukobwa ngo nta mukobwa iwabo badatunze ngo atoronka umugabo ngo hari abakobwa batoronka abagabo ngo kubera ngo iwabo baba badafise icyo bamusigiye ugasanga ngo arabuze umugabo none uyu munsi abahungu bagenda ukonya ata kintu bafise mugabo bakaronka abagore urumva cyangwa ugasanga umugore ni wa muntu akora cyane ni wa muntu yize afise iki akavuga ati reka nzugire nibaze yuko ibyo bintu bidashobora gutuma abagore babura abagabo nibyo nibaza kindi nacyo baravuga ngo imico uyu munsi uravye ni ibintu byinshi byahindutse uyu munsi haraba mariage abantu bakarongora mijoro bagatwikurura mbwa mbere ibyo bintu ntivyabaho umuntu abikoze wamenga nibara hari ibintu byinshi uyu munsi abagore barubaka bakaja kurira ku nzu akubaka uyu munsi baragira iki hari ibiko akambara ipantaro akagenda ku nzu mbere n'ibyo bintu byabaho yari umuco
kandi uyu riye ku nzu uyu munsi umva asigaye akora ibyo byo bakera batakora niwe azana arazana amafaranga arazana igitungisho umuryango abana bakiga abana bagafungura kumbura kagurana kaga parcelle je na maniyumvira none iyo bazanye iyo yazanye parcelle sivyo akamudu fate akagura agahereza umugabo amafaranga kuko abakobwa turakuca nk'abagore barakunda gukora icyo iryo kose ugasanga uyu munsi ararondeye ikintu ntiyumviye kucandikisha ku izina ryiwe kwe cyo kintu atigira cyimvira agahereza umugabo ati genda ugure agaparcelle parcelle akacyaye yakunoza
ku izina ry'umugabo
none icyo gihe wa muryango wa uvuga yuko umugabo
ngo niwe yabizanya birondeye
ntuve akarenganya kadasa
tubandanye
sindiko abandi twari twayaze mu gatondo kugira ngo twegere imbere twumvirize ibyimviro by'abandi
avuga yuko abantu bose bangana imbere y'amategeko n'umwana w'umukobwa yabwirizwa gutorana kwa se mugabo kandi aho ntitwokwibagira yuko igihugu cyose gifise imico n'imigenzo yacu kandi gitegerezwa kubahiriza imico n'imigenzo yacu k'umuco n'umugenzo w'igihugu cyacu utabirekura ntabwirizwa gutorana kwa se nabwirizwa gutorana kwa se dutegerezwa kubanza kubahiriza imico y'igihugu cyacu
mu bisanzwe ku bijyanye n'umukobwa uba yotana kwase jewe uko ndabibona ni kibazo kimaze gutera impari cyane hari nitegeko kumbure gikumari ribura batabashaje mu bati bajeje kuyategura itarasoka sinzi kirimo bwa jewe nk'umuntu mbona ukuntu byogenda ndabona ko mukuru yotana kwase mugabo ku rugero rutangana rw'abahungu kubera iki kuko umuhungu adotwara kwase gusa hanyuma mugabo mukobwa nawe agiye mu rugo azosa nayo ikindi gisate cy'itongo cyane azotwara iby'umugabo cyane ibintu hagiye n'ibyo rero simvuze umuhanga yovura rwose kwase yamubyaye mugabo yoronka kubice kumbure nka 25% yego ndukayibona
mwana w'umukobwa ntashobora gutorana kwase gutorana iyo aroye kubaka gusa iyo baprovye neza yuko atagiye kubaka kuko ntibazubaka bose urabye ukuntu bangana simbona ko boronka abahungu bazubakana bose uwo byakunze akajya kubaka iyo bari cyesa gize onye umuhungu yotorana bakazosangira icyo iryo tongo umuhungu yamutwaye yotorana iwabo bakazosangira icyo ubutagize amahirwe yo kujya kubaka onye ze babiri kere kome kere ugabura bakanza hasi n'abandi hanyuma urukundo rukabandanya
umva ko biri kere kome kere
cyane rwose urumva
ego nukuri kuri abanye kame murumva yuko ndapfa kwemeranya gatonya nabo muri uku kuntu avuga ati basi bariyumvira bati hariho umukobwa ashobora kutarongorwa urumva umukobwa atarongowe kuko abavuga yuko bobo batemera umenga barazi neza yuko umukobwa azugira azorongorwa kuko uyu munsi turabona abakobwa imyaka iriko iragenda kandi abahungu kenshi nabo baba bari kubarondera abafise imyaka iri hasi mikeya urumva nibaze yuko nkaho onye abanye gatonya urumva yuko avuga ati basi ku mukobwa atazorongorwa ariko nabyo nyene
babisubire ejo zine kuko ntibyumvikana ngene uwo mukobwa bavukana atotorana sivyo none ko wumva bavuga ati kirete wa wundi aretse kuja kurongorwa aretse kuja mu Burundi sivyo none mbega bamenya gute harimo umutego ni kuvuga ngo uyu unye uzogenda cyangwa ntuzogenda n'ubundi ntabyo baba bazi siko ntabyo baba bazi kuko bishitse nk'ubunye se wabo bana agapfa hakiri kare ba bana ataho barigeza ataho bataragira mu zabukuru ngo barabe yuko
mu bigero
azogenda abagabiriye gute
oya n'ubundi tuvuge nk'ubunye barashobora gushikana tuvuge nk'uwo mukobwa arashobora gushikana imyaka 23 hama tuvuge se wabo akaba aritavye imana none nk'aho onye urumva bazoca bamenya bati wewe uzorongogwa cyangwa uzorongogwa kuko ashaka kuvuga bati wewe uzorongogwa uzobitwara uzogenda umuntu ze bakababaraga antrete bakababaragabura bo no bahejeje kugabura ugasanga wa mukobwa atwawe afise nk'imyaka 28 donc imyaka 5 après no bazobizogenda gute bazogaruka bavuge ngo wewe ntiwarongo canke mbe ugasanga ntarongowe kuko ntarongowe ntarongo urumva bakaba baramaze kubigabura urumva inyuma y'imyaka 45 ngira sinzi igihe azohebura ati
bazohebura
cyane
tugiye no kubiraba Jozi tureke kuvuga yuko tubishire tureke kubishira muri ntuzenya kumva yuko ari byo yuko dukwiye kweri kutorana igihugu kirabihombera sivs igihugu kibihomberamo gute tarahano nasomye yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu ca mbere kiri gikenye ku isi yose gikenye kubera iki ugiye kuraba la plupart ya population d'officiers mu Burundi 52% n'abakenyezi sivs ibice 52% n'abakenyezi none ko ari abakenyezi tukaba tuzi yuko umukenyezi muhira ni wasenya ni wavoma ni waronderera umuryango ni waja kurima rya tongo batazova bamuhaye ko ugasanga uyu munsi umukenyezi niwe afashe neza umugango ariko arawuteza imbere yamara ugasanga umugabo apfuye cyatongo ntajya gifiseko none adocabaho gute ntashobora kuba ntashobora gutera imbere sivyo ntashobora gutera imbere kuko ntaronka nari navuze kare ntaronka inge na dandaza ntaronka ingene yexploita itongo ntaronka le capital ntaronka umutahe nko nguma ashaka kubivuga mu gifaransa ntaho biza binyaruka urumva ntaronka uwo mutahe none igihugu kidotera imbere gode fata yuko abagore bo abo bagore bose bose bakora gucyonye atakina kimwe bazofa baronse
ubivuze gucyonye ngoma niyumvira rya jambo ry'umukuru w'igihugu avuga ngo abagore bavuze ngo ntavyo bashaka nokwiyanka nuko urumva gushika nino saha naho hariho abantu bavuga bati bivyo hariho abantuzenya abakobwa bashobora gutorana mu gihe atarongowe mu gihe atagize iki mugabo navyo nyene biguma haguma harimo umutego ariko hariho abandi rero twaganiriye ubu nabo nyene n'abashinga nka bakaba bagobo bavuga bati n'ukuri birakwiye umukobwa n'umuhungu n'umusore ko boshobora kutorana ku rugezo rumwe kuko bose bangana imbere y'amategeko nkuko Darlene yari yatangwa yabivuga tugitangura kino kiganiro
njewe uko ndabibona nuko botorana bose kuko nabana mubanzi ntabyo kuvuga ntanya gupfa ntanya gukira kuko bose bavuka kumwe babaho kumwe ivyo umuhungu ari bushake n'umukobwa ategeza kubishaka nico gituma rero bategerezwa kuba botorana kumwe ugiti ciwanje z'ukuri ndifuza ko botorana kumwe nifuza ko iryo tegeko igihugu cy'u Burundi cyo ryemeza ko umukobwa ategeza gutorana nk'umuhungu
umwana w'umukobwa ategeza gutorana kwase kuko umwana ni umwana kuko hari gihe ashobora kuza kubaka burabona bya kino gihe ugasanga agiye kubaka ugasanga uwo agiye kubaka anafisaba uwundi mugore cyangwa abandi bagore usanga baramufashe nabi ugasanga bisaba ko agaruka mu rugo none umwana wawe ucumwirukana kandi ari umwana wawe nicyo gituma igihe tugikora ukwiye kuguma hanze gutorana umuntu agategekanya binaniranye agiye kubaka bikananirana saba akagaruka mu rugo iwabo bakamwakira nk'umwana iyo yari migenzo ya kera kuvuga ngo umukobwa si umwana ariko ubu umwana ni umwana nje kubwanje ndabona ko umukobwa n'umuhungu kwanze imbere y'ababyeyi n'imbere y'amatungo y'umuryango akwiye kungana
kubera abana bose bavuka bangana kandi iyo umuntu yabyaye abana bose babangana imbere y'amategeko cyo gituma rero mbona agiye kubwi wanje gutorana hotora n'umuryango abana bose kuko bico ravuga bati mukobwa atorana yagiye agiye kubaka ariko ngiye kubiraba hari igihe usanga umuntu agiye kubaka ugasanga biramugoye mu rugo akasubira ku muryango ku bavyeyi mucyo gihe rero iyo batamutekanyije akatungo kiwe bice bimugora ngira abaho n'ingene n'amanyo wese usanga yaravyaye n'abana ugasanga biramugoye ngira abaho
kuje byose kabirumbikana
ego nkuko muvyumvise hariho abashinga ntahe bavuga bati n'ukuri nta mwana n'ikinono nkuko bivuze nta mwana n'ikinono umuntu wese yarakwiye gutorana umwana wese yarakwiye gutorana kuko nabana je muraniyumvira nti uri umuvyeyi bazira umuvyeyi ugasiga abana bawe bari ko barajyana uru muvyeyi imbega ntukunda umukobwa wawe uru muvyeyi imbega ntukunda hariho abantu uyu munsi ashobora kubavuga ngo yaye bikini biki kuko ariko ariraba wewe directement donc ariko aravuga ati no sinzosangira nabajye bashiki banje mugaba abana muri ko muravyara uyu munsi uri kurazyara abahungu uri kurazyara abakobwa ejo bazokwicana ejo bazobatubwira none iyo uri kurarondera uri umuvyeyi turonderera abana bose uronderera umwe uronderera abahungu gusa turonderera n'abakobwa mu mashuri ntushirayo abahungu n'abakobwa kubera iki mbega ibyo warondeye uto shira muntu zenyu to
bose bagasangira nkuko bo warabareze nubundi ubasangiza byose basangira kuri ya sahani imwe kutavangura ngo uvuge umuhungu agenda ufungurire hari umukobwa ugenda ufungurire hari anya uko ubasangiza dufate nk'ubu umuvyeyi
hafu kubitaga mwanya
cinda kibazo kuko sindabyumva umuvyeyi abyaye abana aba babakobwa gusa ufata bya abana bakobwa babiri canke batatu sivyo arashengeye umujyango kandi bikunda kugira biwabo n'umuzenya n'aba aga gute iyo umukobwa yarongowe sivyo ni bakunda kubigira bakacavuga yuko abo bana bavyaye wakuye munda warondereye ukabirira icuya ugaburiro wigisha usubira ukacha kubwira yuko atari batorana hacaje gutorana umwe avukana n'uwo mugabo wiwe ugasanga
ibaz abana bawe bakasigara abana
so not aza gutorana mu byo so wawe yakurondereye
yego
good naho nyine have injyane umuryango uratandukana nasiye kuzana kuvuga yuko injyane zo haba ari uko umukobwa asangiye na
cyane baza ko ariho kutaraba kure nivyo nibaza cyane baza ko ariho kutaraba kure none nkaho gerumva warondereye abana bawe ukagira iki hama ejo bikaba biko biribwa nabandi
nibaza
urumva kawe ko biribwa nabandi amasaha ariko aratuja nareko araturega ya kino kiganiro uyu mwanya reka twumvirize hari umushingo wa manza yitwa Hunja Imacule aratubwira kubijanye nuko iyo tegeko riha uburenganzira abigeme n'abakenyezi kugira kurutorana ku rugero rumwe bavuga yuko kubona iyo tegeko ritariko rirashigwa mu ngiro yuko hari uguhonyanga ibwirizwa shingiro hamwe no kurenga mbere ku mategeko ubundi bwateye ko igikumu reka tumwumvirize
somye ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ivuga iti amateka nibitegekanijwe vyatangajwe bigakingi n'amasezerano y'isi yose yerekeye agateka kazi na muntu Uburundi bwiyemeje biri mu bigize ibwirizwa shingiro by'igihugu iyo ni ingingo ya 19 ubu rero bimwe yemeza cyo ku isi yose ibishize mu ibwirizwa shingiro ryayo mu ngingo ya 13 ivuga iti abarundi bose baranganya iteka nivyo bakwiye kuronka abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe nta murundi numwe azokumigwa mu vyerekeye imibano ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba rwiwe ururimi idini igitsina canke ubwoko bwiwe ibaze rero muri icyo gihe umuntu agiye yumva umukuru w'igihugu azivyanditse ashobora kuvuga yuko ari abakenyezi batabishaka sivyo namba kubera igihugu nicyo kiba gifise ububasha bwo gukingira uburenganzira bw'umunyagihugu wese wacu ahubwo haba habuze ugushaka hanini badashaka gushira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu ekana y'igihugu wabariyemeje
iryo jwi ry'umushingwamanza Hunja Imacule twabaturikesha kiganiro ku isoko nkuko nari nabibabwiye mu ntango za kino kiganiro cabaye ku munsi wa gatandatu uheze nkuko mwavyumvise rero abantu bose barangana yaba n'abakobwa n'abahungu bose barangana imbere y'amategeko nibaze yuko tutovuga ngo imico iri hejuru y'amategeko
ngo kuko umuco ntuza gucinyiza uburenganzira bwa muntu bari bakwiye no kubisubiramo bakabiraba
ego nibaze yuko ngira kiganiro twabateguriye ningaha kiriko gisozerewe tugira tugisozerere nkabanda bashimiye kuba mwaduteze yompi nkabashimiye na Innocent Kugimana na Mike Maruregwa yabafashije muhinga bw'ivyuma nkabashimiye na
Tahleni rakoze ndagushimiye nawe Josine Kaze.
Ego isango rikurikira rya kino kiganiro ya Gamukenyezi akabara y'itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu. Mugire ijoro ryiza murakoze nahuta.
Nahuta.
Cari kiganiro ya Gamukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.